birambira samirana.
Amakuru na François Bizimana. Mwiriwe abandi mwaramutse biravana naho muherereye turabahaye ikaze muri ano makuru mu Kirundi ayo turafitiye y'ukuru no wa mbere tarike ya mbere ruhuma 2021 akaba yibakiye kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira ngo naho hari gushaka ku butegetsi ngo amaradio yugawe yasubire gukora ngo aracyari inzitizi zitari nke biri mu itangazo ryasohowe n'ibinyamakuru radio RPA televiziyo Renaissance hamwe n'uranirwa amenyesha makuru mu Burundi UBESH abanyagihugu bo kumugwa mukuru w'intara ya Makamba baranegura ingene igipolisi gifata amapikipiki yunguruza abantu abashika kuri batatu bakaba bamaze kwakomerekera naho makuru ajanye n'amagara y'abantu abahinga baranegura ingene ubutegetsi mu Burundi uhereye ku mukuru w'igihugu bafata minenegwe ikiza COVID-19 Jospin Dwimana ari mu buhinga bw'izyuma kaze midonido ryano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ano makuru tuyahere kuri no nkuru uciye ku masonga kuri no wa mbere Nestor Bankumukunzi yarongoye CNC yabonanye na bamwe mu barongoye ibinyamakuru byugawe mu Burundi harimo BBC VOA Ntumbero FM na Bonesha ayo iyo nama yabaye mu kanywa babo twamenye ko hafunditswe ko icyo rwego CNC rucungera uko ibinyamakuru bikora mu Burundi izoza irabonana n'ikinyamakuru kimwe kimwe ukwacu ku kirangaminsi bazohabwa tukirahanye ne ngo aracyari inzitizi zitari nke kugira ngo bikunde ibinyamakuru byigenga byugawe bisubire gukora bikaba biri mu itangazo ryasohowe n'amaradio RPA radio televiziyo Renaissance n'unanirwa amenyesha makuru UBJ Innocent Muhozi arongoye radio televiziyo Renaissance amenyesha ko kimwe mu byokogwa kugira ngo amaradio yigenga asubire gukora ari uko n'abarundi ubwabo babafise ubwigenge bwo gushikiriza ibyo bagona akaba ari nyuma yaho hari ubushaka ku butegetsi kw'amaradio yugawe yosubira gukora kurikira Innocent Muhozi akaba arongoye televiziyo Renaissance
kuganira kuko ibibazo ni byinshi cyane ibibazo ntana ntabwo umuntu ashyonda ngo bice bizimangana ni ngombwa abantu baganire kuko hari n'igisanzwe biraba twebwe turi mu binyamakuru byigenga ariko ibyo bituraba bifatanya n'ibindi biraba abandi icyo bituma tuvuga tuti ni ngombwa kuganira twebwe tuniteguriye kuganira n'abaserukira leta ni CNC n'abandi uko bagiye batubwira ariko tukavuga ko tubona neza ko twebwe gatatu dushobora gushika ko cyo tuma ubwigenge bwo kumenyesha amakuru no gutahukana abamenyesha amakuru bahunze ibibazo nyamukuru byatumye abantu bahunga ibibazo nyamukuru byatumye amaradiyo yugarwa bitaganiriwe ko kuri ibyo bibazo bifatanye n'ibyatumye abandi ibihumbi amajana by'abarundi bahunga ibihumbi by'abandi barundi bafungwa abandi baguriye ingero batotezwa urumva ibibazo birafatanye kandi n'ibirebire si ikibazo cyacu twenyine ikibazo kiraba n'abandi benshi mu Burundi
nk'igihe basaba ko muganira bakabemera ko maradiyo aganira na leta mwebwe ikihutirwa mwasaba ni igiki
mu guturaba ni uko ibyo nibyo mitahe bashyize ku bayobozi bamwe bamwe b'ayo maradiyo n'abamenyeshamakuru bayikuraho kuko barazi neza ko atacyo kizira ni uko boreka abamenyeshamakuru bari hariya mu gihugu ko buhabwa amakarasi yo gukora umwuga bakurindira ko ibiganiro biba bikorera abandanye batangire gukora dutangire ku bantu badukorana nabo ibyo ni ibisanzwe hano ni kuvugana ibyerekeye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bimwe gusaba ibyiyumviro n'umutekano w'abantu
aho tubutse yuko menshi muri ayo maradiyo yugawe mu mwaka w'2015 n'2016 umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse kumenyesha ko ikiza cya coronavirus kitica abantu nka malaria canke izindi ndwara aricyo gituma kidakwiye gutera ubwoba abarundi Evariste Ndayishimiye akaba kandi yaraneguye zimwe mu ngingo zifatwa n'ibindi bihugu nko gutegeka abantu kuguma mu ngo zabo umuhinga mu bushakashatsi ku ndwara za ndukira munsi y'ubugaragwa bwa Sahara Komeko nakuze avuga ko indwara idafatwa nk'ikiza gusa kubera abantu imaze guhitana canke abamaze kuyandura akavuga kandi ko iyo mvugo igaragaza bamwe mu batware kubera biba bibagora gukurikiza amabwiriza mu gihugu barongoye bagahitamwo gukoresha imvugo yo kuyemvya. Inkuru twatugira mu ngenzi wacu Bonfils Niyongere.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aherutse kumenyesha ko ikiza cya COVID-19 kidateza gutera ubwoba Abarundi kuko nicica gusumba indwara za malaria n'izindi.
Leta kugira ikingira abene gihugu irafata ingingo zazo zose akweze mu Burundi gituma ndashobora kugira confidence arabonye ko atacimaze ikintu cyose leta yo kwiza gukora ikintu cyacu ngo karate yose ngo ndayugaye bacabando kizana utangwa cyangwa jena haruye tanga abantu bitwa na malaria ku mwaka ni kugwiza insho nyinshi na bitwa na corona kandi tani ya tiga ko kine mago machinya yateye ngo kora yateye ngo malaria yateye none malaria ni anduki murazora uno musu menga ntangwa azicica kiziba ubu ni corona gusa abantu bose bashaka traumatize ikintu jiko virusi rero iyo ufite ubwoba mu mubiri virusi rigufasha ikintu cyambere kirazira ko abantu bagira ubwoba
kubwa kome kona kuze umushakashatsi mu ndwara zandukira munsi bugaragwa bwa Sahara avuga ko kugira ngo indwara ifatwe nk'ikiza badafatira kubanduye iyo ndwara canka bo iba imaze guhitana
ico kiza chate isi yose kugiye ukiraba ni kiza kidasa n'ibindi nacyo gituma abahinga n'ugwe gumuza makunguru amagara y'abantu babona ko ari kiza kigera mu isi iyo rero umuntu agiye kugereranya n'ibindi biza tubona canke byica COVID 19 ifise ibiharuro bike muye abantu ariko araba ubukare bw'ingwara ingene iyo ngwara ibangamye cyangwa ikabangamye sukuraba abantu yishe gusukuraba ibitigiri by'abapfuye cyangwa by'abafashwe no kuraba ahubwo ingene iyo ngwara imeze ingene ishobora kubangamira nicyo gikuru abashakashatsi barabira iyo ngwara ubona ifatira mu bice byo mu buhumeke nawe umuntu wese aba agomba guhumeka urumva rero ikibangama ikabangamira isi kuko abantu bose babaye bakoresha intego kimwe gira kabiri nacyo nuko itagira umuti hanyuma ubwa gatatu nuko ikibangamira ubutunzi bw'isi n'Uburundi bukajyamo rero ibyo nicyo umuntu afatira ko gusumba ibitigiri byagaragaye kandi tuzi neza kumbure nko mu bihugu bimwe bimwe ibyo bitigiri bitarondegwa nk'uko biri
komeko nakoze aragerageza kandi gutanga insiguro y'imvugo mwene iyo y'abategetsi bamwe bamwe
abashinzwe ya politike baca babikamisha kugira ngo babikoreshe uko babishaka muga tariko ubushakashatsi zibikurikije ngirago hari igihugu gushika n'itisa baguma bavuga yuko iyo ngwara atayiriho mbere n'ubivuze anyongwa akamererwa nabi n'ukwishwa kicyo hariyo n'ibindi bihugu nabyo bigira bati no ibyo turabwe bazopfa si benshi cyangwa bazopfa bari batezwa no gupfa biri ku buzima bubanda muga bose uko byazoge ikiza kigwanywa kitaragwirana niho bavuga yuko umuntu ariko kigwanya neza mu gihe kitaragwirana akimira ko kigwirana iyo byanze kwanagi kumira burundu kuko bisaba uburyo bwinshi bisaba amafaranga bisaba uburyo bisaba abakozi bisaba ibikoresho izo nabyo rero iyo abategeka batagomba kwinjira muri iyo kubera kumva uburyo buke baca barondera n'iyindi politiki rero y'ukwiyiza y'ukuyeyembya kugira ngo abantu ntibagaragazwe ko icyo kiza kandi kihari nacyo gituma ubona n'ibyo bitigiri usanga bikunze gushyirwa imbere aho uhoshyirwa imbere ko ikiza cyatwinjiranye
mwamenya ko perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yivuze ariko avuga ko zimwe mu ngingo zifatwa mu kugwanya ico kiza zitabereye mu Burundi ahubwo zituma ico kiza kigwirirana.
Bonfils Niyongere tukira hanyene kuri ico kiza COVID-19 abanyagihugu baba mu micungararo y'ibitaro bya Fota mu ntara ya Mwaro baratabaza abajejwe iby'ubuvuzi ako kamo kavuye ko hari umwe muri 11 bamaze gutogwa coronavirus kuri ibyo bitaro asohoka uko ashaka avuye iwe mu gihe bavuga ko yanse kuja aho abandi bagwariye abo banyagihugu bagategwa ubwoba nuko ashobora kwanduza abataragwara. Twumvirize uyu munyagihugu w'Ifota.
Hari ole kiza andabaye ba covid harimo n'umukozi umwe bitaro umukozi tubona ko yifata yiwe kabere amwajya umukozi bitaro ngo yo kwaha genda mu mushumba wateguriye abarwayi itenderemo akishima kugira umuryango wiwe kandi abana yayitenderera imihana yabaye itacyamira iboneka ko rero ari ubundi buryo bworoshye bwo kwanduza abandi bantu bibana igere gitangaje no kubiba amatwara mu kazi ndetse direte ikan twa kare kubuze kanye na bategetsi ngaho iro era tacyamira twe tukabona ko hagiye gufata ingingo zibereye kugira ngo abarwayi hagume bagwirana muri aka karere.
ahari rutwa kaba twarondeye kuri telefone umuyobozi w'ibitaro by'ifota n'ujejwe amagara y'abantu mu ntara ya Mwaro ariko tukaba tutabaronse mu ngaga bivyo matumirira mate mu matwandanya na makuru
ibyo kwitonderwa mu bibanza by'inkino n'ivyo kwinonora imitsi mu kwirindikiza coronavirus banye n'ivyo bibanza amazu ibibuga ubwogero n'ibindi bategerezwa kwica mikorobe n'imiti yabigenewe muri ivyo bibanza aho abantu bicara no kubikoresho byose bikoreshwa muri ivyo bibanza gushyira muri ivyo bibanza amazi n'isabuni byo gukaraba iminwe cyangwa imiti yo gukaraba ica mikorobe gupima ubushuhe umuntu wese yinjiye muri ivyo bibanza gutunganya ibibanza ku buryo abantu bicara bahagarara basize metero cyangwa irenga hagati yabo abaje mu nkino mu mahiganwa kwinonora imitsi n'abakozi bakorera muri ivyo bibanza no kujya baripimisha mugira wa coronavirus buri gihe kugira barabe ko atawanduye
ako nakamo kahajye inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internet News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
amakuru twabateguriye yarabandanya hari umugabo wasanzwe ari mu mugwi w'imbonera kure ku mutumba wa Gashasha muri commune Rumonge yakubiswe n'urongoye umugambwe CNDD FDD muri commune Rumonge amakuru avaho kuri uwo mutumba avuga ko yagirizwa ko yoba ari mu mugwi utashigikiye itogwa ry'urongoye uwo mutumba abanyagihugu bo mu Rumonge bakaba batera ivyatsi yo nyifato y'uwo mukuru w'umugambwe bagasaba ko yoshengezwe akanavuza uwo yasinzikarije ubuzima inkuru twabateguriye n'umugenzi wacu Edicro
Justin Siomana imbonera kure ku mutumba wa Gashasha yatumwe ko umundwi iheze n'umukuru w'umugambwe CNDD FDD muri commune Rumonge Innocent Abiyumva yamutegetse ko amusanga mu nzu yakira ingenzi iri muri quartier nkayamba mu gisagara cha Rumonge amakuru ava mu begereye umukuru w'umugambwe akaba avuga ko yamutumye ko amubwira ko agomba abahanurire hamwe n'urongoye mutumba wa Gashasha uwo mukuru w'umutumba ngo ni nawe nyene yari yatumye Justin Sibomana amara amezi arenga abiri ari mu buhungiro yongera aranapfungwa kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi yahera afungurwa batumvirijwe ku munsi wa kabiri w'indwi twaraye turangije nyuma yo kurekugwa niho yaca atumwa ko n'uwo mukuru w'umugambwe nk'uko abo mu muryango wiwe babivuga akamubwira ko ngo yagomba kubaha impanuro n'uwo mukuru w'umutumba nk'uko abo muri uwo muryango babandanya bavyigana Justice Romana amaze gushika aho ku nzu y'ingenzi yahamagariwe yategetswe ko yo kwemeza ko yemenje mu kudashigikira itorwa ry'umukuru w'umutumba Gashasha bonaka mukenyezi yitwa Fridanda Gijimana wo muri zone ya Kigwena amakuru dukesha bamwe mubagizwe n'imbonera kure aho muri commune Rumonge avuga ko yaciye yambugwa impuzu arakubitwa n'uwo Innocence Abiyumva rongo uyu mugambwe CNDD FDD muri commune yavuye atubwenge kubera inkoni umubiri wose urahinduka nk'uko ababibonye babivuga nyuma yo gutabaza yavuye atogwa nawo mu muryango bamujana kumuvuriza mu bitaro bya Cabara ni muri zone ya Kigwena abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Gashasha bakabatera ivyatsi iyo nyifato yo kuboreza igufa umuntu bakanegura ko uburongoye umugambwe kugwego rw'intara ya Rumonge cyo kimwe na buramatari w'iyo ntara ya Rumonge ataco bakoze ngo batunganyirize uwakubaguwe kadyo inzamba tukaba twagerageje kurondera uwo mukuru w'umugambwe cyo kimwe n'uburongoye umutumba Gashasha wa zone Kigwena muri commune n'intara ya Rumonge ariko telefone zabo ntizadukundiye
Edi Claude inahazwe hijya aho gatonya mu ntara ya Makamba abanyagihugu bo mu gisagara cha Makamba bari yamiriza ikoreshwa ry'inguvu y'igipolisi mu guhagarika abunguruza abantu ku mapikipiki mu gihe harabo bimaze gukomeretsa nk'uko bivugwa nabo banyagihugu no kuruno wa mbere umutama w'imyaka 60 yakomeretse muri ubwo buryo mu kiringo bidashika indwi zibiri abantu batatu baramaze gukomereka muri mwene ubwo buryo ido nido na mugezi wacu Bertrand ngenda kuriyo
nkuko amakuru ava mu gisagara cha Makamba bivuga uwo mutama w'imyaka 60 yakomeretse mu gihe abapolisi bambaye umwambaro wa civile bagerageza guhagarika wari kagendesha ipikipiki uwo mutama yarahetswe akaba yaciye agwa arakomereka aguye ko niyo pikipiki mu gihe uwayigendesha yaza yahita yarahunga abanyagihugu babibonye bakaba baciye bakikiza abo bapolisi babategeka gutwara uwo mutama kwa muganga muri ico kibanza nyene uwundi munyagihugu akaba yakomeretse agunzwe n'indi pikipiki yari kihunga abo bapolisi. Abanyagihugu batatu nibo bamaze kumenyekana ko bakomeretse muri mwe n'ubwo buryo muri zindwi zibiri ziheze gusa. Uwundi akaba yakomeretse mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu weze mu gihe ipikipiki yari kirahunga abapolisi bashaka kuyifata. Warahetswe akaba yaguye mu furege yongera arakomereka mu maso. Ibyo nyinyurana hagati y'abagendesha amapikipiki n'igipolisi, w'igipolisi kaba cyagiriza abagendesha amapikipiki kuba barakubise umupolisi yaraje gufata ipikipiki kuri parking yo ku isoko ya Makamba. Abagendesha amapikipiki be n'abayiyunguruza ko bagasaba abajeje intwaro y'igipolisi guhaguruka bakiyamiriza iyo ngendo y'igipolisi kugira abantu nibabandanye bahasinzikarira. Nkuko ayo makuru abandanya abimenyesha, Mujyohigwa Bongo rikaba ryategetswe na komiseri w'igipolisi muri iyo ntara Emmanuel Manariyo. Uruganda Radio Inzamba rukaba rwamurondeye ku murongo wa telefone ruramukena.
Amakuru twari twabateguriye akaba ino ngahaci yagarukira akashimire mwebwe mwese mwariko murazitega yo minongera nshimira na Jospin Uwimana imuhinga gw'ivyuma Francois Bizimana nije nabashikirije na ubutaha.